Honorable Agathon Rwasa mutwara umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi isubirizwa rya Alain Guillaume Bunyoni na Gervais Ndirakobuca na yakiriye gute mu kayiha insiguro
twayakiriye nk'ibisanzwe turavye ibyari bimaze iminsi bivugwa n'umukuru w'igihugu aho yasanuwe tizera cyane leta yivuga ko irimo abantu babanebwe abandi nabo ko batabishoboye amaze kuvuga gutyo umushikiranganji wa mbere nkuko ariwe abajejwe leta yari kugira inguvu akagira icyo abwiye umukuru w'igihugu ati hindura uyu gira gutya yari umukuru w'igihugu yararavye abona byaratebye ahitamo kumukombo nuko rero tubifata
Uyo muvuga bitakunze kwahindurwa ni indega Honorable Rwasa
oya nawe nomenya kubera yuko umukuru w'igihugu abivugira muri rusange mugabo kumva yuko hari agahaze muri mu bashikiranganje bagize leta kuvinya ngo n'uyu canke n'uriya biragoye mugabo ikigaragara ni uko muri iyo myaka ibiri yose iyo leta irongowe na Bunyoni imaze nuko ata bintu bigaragara vyoba vyarakozwe wovuga ati n'ibintu wozokwibukira ko icyo kiringo cy'intwaro yasendetse FTT kuva muri bibiri na mirongo ibiri
abibaza naho ko ahubwo ba avanywe muri ayo mabanga kubera ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yanavuze avuga ko hari hawe yikeka bamwegereye mu mugambwe SNDD wabamufitiye umugambi wo kumuvana ku ntebe y'ubutegetsi nabo
ibyo byose byoshoboka mugabo kubera ko ari ibintu yavuga muri rusange yatatomoye tini naka umuntu yobifata uko nyine akafata yuko naho cyoba ari kimwe mu byotuma muhindura ahanini je novuga nti ko bari kubera kumbure ibyo avuga yuko mu nama shikiranganje imwe abanebwe harimo abatabishoboye nicyo je nofata cyane cyane
hanyuma mukitega iki mwebwe mu nama nshingamateka kuri Gervais Ndirakobuca agiye kumushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi
biragoye kuvuga ngo umuntu yokwitega iki canke kiriya kuri Ndirakobuca jere bagiye kuramuzwa inama shikiranganje ahanini je novuga nti ico ahubwo twokibura Gervais Ndirakobuca na Perezida Evariste nuko bosoma ibwirizwa shingiro uko riri bakareka kubohwa n'umugambwe bakakora bisunze ibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro nta hantu na hamwe riha ububasha canke uburenganzira umukuru w'igihugu canke umushikiranganje uwo ari we wese ukumira umurundi kumbo icanyiriya mugabo byaragaragaye yuko muri iyo nama shikiranganje yarirongowe na Bunyoni yuko atari ubusendedefudd cazira yuko uronka amabanga muri leta ivyo twatuvuga tuti nibabanze bahere ngaho bakosore kwibaza yuko bifiswe mu minwe n'abasendedefudd ariho vyogenda neza byaragaragaye ahubwo ko ibintu vyayangaye gusumba ibumve rero yuko uburundi ari ubw'abarundi bose hanyuma bashinga amabanga ababishoboye batisunze rwose iby'umugambwe barabe ineza igihugu gikeneye ku bana bacu babishoboye hanyuma bahe bajeze amabanga ababishoboye ntibahe amabanga abantu ngo nukubera nuko basangiye umugambwe
amaso muri ko murasaba ko yosoma neza ibwirizwa nshingiro kugira ngo ubutegetsi bube ico mwise gusangirwa na bose nayo maso ari mu butegetsi nta byinshi turabona birahinduka hagiye Alain Guillaume Bunyoni ariko asubijwe na Gervais Ndirakobuca bari basanzwe bari muri leta imwe inguvu Ndirakobuca azozana canke bafite kubwanyu zisumba iza Bunyoni canke ico Bunyoni yoba yarafise gisumbije inguvu cyabuza ko ayo maso asoma neza iryo bwirizwa nshingiro nk'uko muvyivugiye mu mvugo yanyu n'izahe zihagaze icizere kikaba kuri mwebwe ku byo mwifuza
kubwanje ayo maso ahanini yabiyananira kubona ibibereye kubera yuko asa n'uko abigwa n'ikintu cyitwa umugambwe n'ishaka ry'umugambwe wabo ivyo rero nivyo babwirizwa kubanza icyo gitambara cyitwa umugambwe kibapfuka mu maso bagafata kumbura ingingo zitarizo icyo babwirizwa kubanza kwikurako hanyuma bakumva yuko amaso yabo agomba kuraba nk'amaso y'abarundi ntarabe nk'amaso y'abanyamugambwe baravye nk'amaso y'abarundi rero icyo gihe bazokora iby'abarundi bipfuza mugabo nibaguma baboshwe n'icyo gitambara cy'umugambwe nta kizohinduka kandi ibyo nabyo bizogira ingaruka mbi kuko igihugu ntikizokugira gitera intambwe imbere
inguvu n'intege nke za ndakugarika yo Jarve ndira ko buca yo bafise azanye mu muziko adafise adafise kugira ngo ico gitambara coguruke zoba nkizahe tuciye ku masonga
ino uvuga ngo ni nguvu za ndise ndengera ko buca canke ngo ni za Perezida Evariste Ndayishimiye no uvuga yuko ari akigoro ahaniniya abo bantu bose bo muri CNDD-FDD muco bise sisteme yabo babwirizwa gutahura nibagerageze barabe imyaka 17 igiye kuba 18 baramutswe igihugu barabe aho bashikira igihugu kiri barabe naho kigeze batavyirengagije igihugu nticyateye imbere ahubwo cyasubiye inyuma barabe rero bahinduye ingendo bumve yuko tugomba gufashanya twese nk'abarundi twubaka Burundi tuve muri iyo migozi y'umugambwe kuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe wabo ni bavuga ngo umugambwe wabo nicyo gihugu nibwo Burundi iyo mvugo bavavanure nayo bumve ko Burundi atari umugambwe gutyo bazoheza bakore ibijyanye n'amategeko y'igihugu aho gukora ibyifuzo ibijyanye n'ibyifuzo by'umugambwe aho ni wa honyine bashaka kuronka ingufu zo gukora bavyirengagije naho urumva yuko itoca bigenda nabi imbere no gusumba
Honorable Agaton Rwasara makuru acicikana ku mbuga ngurukana bumenyi ariko atanu umwe arashobora kuronkera ivyemezo avuga ko Alangiyome Bunyoni ashobora gutabwa muri yompi umwanya n'umwanya yagiriza ivyaha bitandukanye birimo kunyoneza amatungo ya leta n'ivyo kuba yoba yarahatse gukora iyo coup d'etat avuga itanabaye ayo makuru ari icumi yayumva ko ga Honorable
no ku mbuga ngurukana bumenyi bandika byinshi bakavuga byinshi umwe wese icyo yumviriye cyangwa icyo yipfuje urashobora gusanga yagishyizeko suko abandika bose cyangwa bavuga baba ari abahinga y'ibyo baba ariko barandika cyangwa kuvuga mugabe icyo umuntu yofata ni uko igihe amategeko yokora agasanga uwo yahora ari umushikiranganji wa mbere ku mbure hariho ibyo yobazwa imbere y'ubutungane numva ko byo ari ibintu bisanzwe byumvikana kuko n'umuntu nk'abandi arashobora gukora amakosa kandi muri icyo gihe amakosa mwagiriye ku muhanda byo bari ibintu bisanzwe mugabo sinokwemeza ngo ibyo bari kubarandika byose ngo ni ukuri kuko ubwa mbere na mbere n'ababyandika ntushoboka umenya ngo ni bande babyanditse hariho n'abashaka kwandika ibintu kugira ngo bateranye hariho n'abandika ibintu kugira ngo baryoshe inkuru babone yuko ibintu bikomeye hari no kwandika mbere kugira ngo basamaze abantu kugira ngo bibandanirize ko buryo bari barimo abantu basamara ibyo kubura atari nabyo rero ibyandikwa umuntu agenda ko gake gake ibisigaye ni ukubira kabisha ipaso ibyo bizokora n'ibyo bizosigura yuko ayo makosa yo yoba yarakoze atayakoze
Uburundi kandi no munsi Honorable Agaton Rwasa bwahinduye inzego zijeje umutekano igipolisi n'inyamiramazi mu gihugu cyose ije buhuriranye nabo bategetsi umwe yakombo nundi ashize mu kibanza ciwe nibere rya yaje mu mugambo uri ku butegetsi ryatumye haba nizo mpinduka mu gihugu cyose mu by'umutekano canke n'umutekano w'igihugu ushaka kurindwa gusumba uko bari
byose uko ari bibiri byose birashoboka kwibere gyo yaga ntibisanzwe ko nabana b'abantu ko ho bari mu buryo bwo gutunganya neza ibijanye n'umutekano naho nyene birashoboka kimwe tumenya nuko ni ibintu bisanzwe yuko abajejwe uburere mu nzego z'umutekano bahindurwa igihe cyose bibaye ngombwa kumbo iyicanye kumbo iriya ushobora kumenya imvo nyamukuru nuwo aba yabikoze si umuntu abisomye byanditse ngaho canye abitangarijwe keretse umuntu ashatse kugerageza kwiyumvira mu kibanza cy'uwundi aho no hapa mvuga ibintu kubure bitari byo reka tubifata uko tubibona uko babisohoye hanyuma uko bazaba bariko barabikora kumbure uwavuga uti bwa bundi byo byatewe n'iki cyane byatewe na kiri ariko ubu umuntu yaba yihuse yavuze ngo nukubera iki cyane kubera kiri
Honorable Agaton Rwasa umushinga w'amateka mukaba munatwara umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi CNL turashimiye kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
ndabashimiye namwe